nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turi ku munsi wa gatatu nigeza munani gitugutumwa ka 2025 tuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira radio Nzamba gateka kawe ndabahaye mwiriwe ndabahanikaze muri ana makuru twabateguriye ayo twatorokanije nayo akaba tuyahera ku ngingo nkuru nkuzi yagize ikitiga cy'umuntu w'umugabo yarazwe ku izina rya Bucumi Albert chatowe mu gitondo cyo kuri uno wa gatatu muruzi gitenge ku mutumba ndava muri komine Cibitoke mu ntara yahora yitwa Cibitoke muri kino gihe kaba ari mu ntara yagutse ya Bujumbura inyuma yaho aburiwe irengero ku munsi w'Imana abajyango biwe basaba ko hoba amatohoza kuri urwo rupfu. Mu mugambwe MFC barashima ingingo yo kongera ikiringo intumwa idasanzwe yishira hamwe mpuzamakungu oni mu Burundi kubijanye n'agateka kazi na muntu aho bemeza ko uruhara rw'iyo ntumwa rugikeneye kubera ubwicanyi n'ayandi mabi bibandanya gukorwa mu gihugu. Nayo abanyagihugu baba hafi y'ahari hinguriro gisima Buseko muri komine Cibitoke mu ntara ya Bujumbura babandanya batabaza inzego zitandukanye guhera ku mukuru w'igihugu kubagarukira kuko ngo amagara yabo abangamiwe cyane kubera ibyuka biva muri iryo hinguriro. Kwari uguca ku mayange mukanyisaze amakuru mwidonido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kumbara mutanongera ndabaha ikaze muri ano makuru twabateguriye duhera mu yajanye n'igisata cy'umutekano muke. Hari ikiziga cy'umugabo yarazwe ku izina rya Albert Bucumi chatowe mu gitondo cyo kuri uno wa gatatu muruzi gitenge ku mutumba ndava muri komine Cibitoke ni mu ntara ya Bujumbura. Uwo munyagihugu w'imyaka 43 akaba yavuzwe irengero mu ijoro ryo ku munsi w'Imana abajyango biwe bakaba bamenyesha ko bataramenya icamwishe basaba inzego z'umutekano kugira amatohoza kuri urwo rupfu. Pacific Nkeshimana.
Uwo munyagihugu yatowe ikiziga mu gitondo cyo kuri uno wa gatatu yarazwe ku izina rya Albert Bucumi w'imyaka 43 akaba yavuka ku mutumba Kabuye. Ubu akaba yaramaze imyaka igera kuri ibiri yimukiye ku mutumba wa Ndava zone Ndava komine Cibitoke mu ntara shasha ya Bujumbura. Uwo munyagihugu nyakwigendera akaba yari yabuzwe irengero kuva ku munsi w'Imana mu ijoro igenekerezo rya gatanu ukwezi kwa cumi 2025. Ikiziga ciwe kikaba catowe mu ruzi Kitenge kiri mu gushika aho ku ruzi rwisuka muri Busizi. Amakuru dukuraho ku Ndava akavuga ko abamwishe ngo bo babanje kumujana ku kirindiro c'igisirikare caho muri zone Ndava mu ijoro rikuze nk'igihe c'isaha 8 ari kiruruma. Umusirikare ngo yari acunze ikirindiro akaba yaranze kumwakira kuko ngo yabona ko bamukubaguye cane. Niho bo barahavuye baca baja kumuta muri urwo ruzi. Umwe mu bakekwa muri ubwo bubisha akaba aja yamaze guhagarikwa nk'uko urongoye igipolisi aho ku Ndava abimenyesha akavuga ko n'abandi bariko bararondegwa ku mvo z'amatohoza. Ababanyi b'uwo munyagihugu bakaba bemeza ko batazi ico yoba yarazize kuko ngo yarabanye neza na bose.
Tuve mu gisata cy'umutekano muke dutandukire igisata cya politike aho mu mugambwe MFD bashima ingingo yo kongera umwaka ku kiringo cy'intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu ni ku bijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi. Uwo mugambwe usigura ko uruhara rw'iyo ntumwa rugikenewe kuko mu gihugu ubwicanyi n'ayandi mabi bibandanya korerwa abanyagihugu leta nayo ikaguma ivuga ko byose byera de. Amakungu kwiye kumenya ukuri kuri ayo mabi abandanya kogwa mu Burundi. Dutega amatwi Epitas Nshimirimana n'umuvugizi w'umugambwe MSD.
Tubona ko atanukundi byari kugenda kubera uyu munsi abarundi babandanya kwicwa babandanya kunyuruzwa abandi bagahohoterwa. Uyu munsi abarundi barapfungwa atamategeko akurikijwe bakanyagwa ivyabo kandi bigakogwa n'abari mu nzego z'igihugu n'imbonera kure. Ngira ngo murabibona leta igizwe n'umugambo umwe wonyene rudende CNDD-FDD ivyaheruka mu myaka yakahise umugwi vyitwa kuraba ivyagateka kazina muntu ugizwe n'abanywanyi b'uwo mugambwe ubutungane muri kino gihe bwahindutse igisata gitwarigwa muri uwo mugambwe amashirahamwe yigenga yoshize ahabona ukuri yarugawe uyu munsi yasigaye atwarigwa muri CNDD-FDD yemwe n'amashengero nayo nyene yarinjiriwe uyu munsi ntakora yigenga akorera munsi y'ukuboko kwa CNDD-FDD urumva rero ko uruhara rw'uyo muhinga wa ONU ku Burundi rwari rugikenewe kugira ngo ashobore kwereka amakungu akunda kubeshwa nubwo butegetsi kw'ibintu bimeze neza kandi ibintu bibandanya kuyangara nico gituma mu majambo make dushima ko iyo ngingo yo kongera ikiringi iyo ntumwa idasanzwe yawo ni ku Burundi kwa ari ngingo nziza kugira ngo ashobore gushira ahabona ukuri kw'ibibera mu Burundi dusaba rero iyo ntumwa idasanzwe yishira hamwe mpuzamakungoni ku Burundi gukurikiranira hafi ibibazo impunzi z'abarundi zirimo mu bihugu zahungiyemo byo mu karere Uburundi buherereyemo aha tukavuga abarundi bahungiye muri Tanzania muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo muri Kenya uyu munsi birirwa baricwa wanashaka n'igisata cha ONU nyene kiraba iz'impunzi HCR kirorera ntigishobore kubakingira
Inzamba
Khadi Inzamba agateka kawe amakuru twabateguriye arabandanya imyidogo ni myinshi mu banyagihugu bo muri commune Cibitoke mu ntara ya Bujumbura hegereye ihinguriro ry'isima buceko abanyagihugu bavuga ko amagara yabo cyane cyane ay'abana bangamiwe biturutse ku byuka biva muri iryo hinguriro bigatuma badahema neza teki inkuru tuyibaze Jean-Baptiste Birera
nuko amakuru ava muri bamwe mu banyagihugu baba ahegereye iryo hinguriro babitumenyesha bavuga ko amagara yabo abangamiwe cyane biturutse ku ntumo iva muri iryo hinguriro ibyo nabyo ngo bigatuma bagwara na ntaryo indwara zo mu bihimba by'ubumekero aho abana aribo ngo babangamiwe cyane ikindi kizagisongera isibe ni ukwamo kw'amamashini atuma badashobora kuruhuka basaba abategetsi bo hejuru gutorera umuti icyo kibazo kimaze igihe kibangamiye abanyagihugu
tumaze igihe kinini dusaba leta ko yadukemurira iki kibazo ariko ntacyo yigeze dusaba turasubiye gutakambira abategetsi intwaro kugeza ku mukuru w'igihugu badukemurira iki kibazo ntitworoshewe habe namba
Urahima Kenga yose Uganda kwa Radio Inzamba agati ya kawe twarondeye umusanteri wa komine Cibitoke cyo kimwe n'umuyobozi mukuru w'ihinguriro ry'isima buseko kugira batange umuco kuri icyo kibazo ariko ntitwashoboye kubaruwa kuri telefoni zabo ngendanwa
Jean-Baptiste Bireha arakenuye ahandi havugwa imyidogo ni mu banyagihugu baba mu bice byo ku mugwa mukuru wa komine Muyinga mu ntara ya Buhumuza badashikirwa n'amazi atangwa n'ishirahamwe Rivide zo bakidogera ababanyi babo bakironka amazi atangwa n'iryo shirahamwe ko bayagurisha ku giciro kinini abanyagihugu bagavuga ko ariko barasahugwa n'ababanyi babo mu gihe ishirahamwe Rivide zo ryoryo ritadugije igiciro umusanteri wa komine Muyinga Mede Misago ahamagarira abagurisha amazi ku giciro cy'umurengera kuva abantura n'iyo ngendo Julienne Muzinga
igiciro cy'amafaranga 2200 cyangwa 3000 ku bidoro y'amazi asabwa n'abayaronka mu duce tumwe tumwe tw'umugwa mukuru wa komine ya Muyinga birateye imyidogo mu badashikirwa n'ayo mazi y'ishirahamwe Rivide zo abagura ayo mazi bavuga ko bariko baribwa kubwabo ngo abo bagurisha amazi nibo basaba amafaranga angana uko kandi Rejide zitadugije ibiciro umwe muri abo banyagihugu arashikiriza uko abibona
kandi yamara itiro 20 ayigurisha amahera ari hagati 200 n'ibihumbi 3 ayo mahera ni nyinshi cyane mu gihe tuziko ishyirahamwe rekidezo rigurisha metero kibi imwe ni ukuvuga amabido 50 amahera 315 gusa ni ukuvuga ko umunywanyi wa rekidezo arihaye ijerekani 50 amahera 315 ariko wewe agaca agurisha ku munywanyi wiwe iyo jerekani y'amaritiro 20 amahera 200 canke 200 numva atari ibara ku mutima.
Musitanteri wa komine Muyinga Amede Misago avuga ko abanyagihugu biyamiriza abagenzi babo babagurisha ko amazi ku giciro cy'umurengera batarira busema, akavuga ko abo bantu batavavanuye n'iyo ngendo bazofatirwa ingingo ruhasha.
Papa muntu arukuwa gucuruza amazi ajya mu matwi ya rezidezo atari mu kidezo nyine, ni ukuvuga ababikora bose bumve yuko babaciye inyuma y'amategeko. Igishoboka kubyo twese uko twavutse abarundi kandi dusaba na mazi, umuntu yabikuriwe guha amazi umubanyi kuko nawe icyo yayo arose ashobora nawe kumuha. Abo tuzosanga babugize urudanda tuzoba dusaba muri rezidezo babugarire.
Iyi myidogo ifatiye ku bukene bw'amazi ku banywanyi b'ishyirahamwe rejidezo baba kuri uyu murwa mukuru wa komine Muyinga, ikaba imaze igihe kinini ariko akaba atakirakogwa ngo amazi aboneke.
Jere Muzinga arakenuye nk'uko mubimenyereye ku minsi yose ya gatatu ni umwanya wo gukurikira ikiganiro ku isoko. Mu kiganiro ku isoko cy'uno munsi tugaruka ku bitigira ibibandanya kwiyongera by'abandura ikiza cy'indwara ya korera byatumye hafatwa n'ingingo zikomeye mu kibano ku isoko mu gishyikizwa na Pierre Gahungu.
Ku isoko. Ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Injamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Haraheze hafi amezi atatu hatanguye kuvugwa ikiza cy'indwara ya korera mu ntara ya Bujumbura na Cibitoke. Iyo ndwara ikaba iterwa n'isuku rike nk'uko abahinga babyemeza. Iryo suku rike rikaba riterwa muri kino gihe n'ubukene bw'amazi bwabaye ndanse mu gihugu cyose. Abahinga bakabona ko harimwo gusamara kw'inzego z'igihugu. Ibyo byose ni mwidomwido rya kino kiganiro ku isoko mugiye gushikirizwa na Jewe Pierre Gahungu. Musange ikaze. Kiza cha korera kirabandanya kwibonekeza mu bice bitandukanye by'igihugu na cyane cyane mu ntara ya Bujumbura. Inyuma y'inama y'itariki 6 za kuno kwezi, buramatari w'iyo ntara afatikanije n'abajejwe magara y'abantu, intwaro n'umutekano yarasohoye ingingo abanyagihugu bategerezwa gukurikiza kugira batuze ico kiza. Abanyagihugu babona ko ikibazo cy'amazi kidatorewe umuti bigoye gutuza korera aho baba. Ido nido na mugenzi wacu wa RPA Desire Hatungimana.
Icyo kiza kibonekeza mu ntara ya Bujumbura cyarahungabanije bimwe bikomeye komine Cibitoke, aho mu kwezi kumwe handuye abantu baba 513 muri bo baritaba Imana. Icyo kibazo ntigihanze gusa abanyagihugu baho mu Cibitoke, kuko icyo kiza cyakorera caribonekeje no mu Kamesa na Kamenge. Kuri no wa mbere igenekerezo rya 6 ukuno kwezi, buramatari w'intara ya Bujumbura General Major Aloise Ndayikengurukiye yarakoranije abajejwe igisata cy'amagara y'abantu, abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano kugira barabire hamwe ingene botuze icyo kiza cyakorera kirangwa mu ntara rongoye. Inyuma iyo nama harapfunditswe ingingo abanyagihugu bategerezwa kwisunga kugira bahangane n'icyo kiza. Zimwe muri zo nuko bibujijwe guhana amaboko mu kuramukanya, urugo rwose rusabwa gutegekanya amazi meza n'isabune yo gukaraba, cyo kimwe nahurira abantu benshi nko mu isoko, ku mashuri, ibituro by'amabisi, amasoko. Urugo rwose rutegerezwa kuba rufise akazu ka sugumwe gakwije amategeko, kudatembereza ibifungurwa bihiye canke kuvyanda mu barabara. Fejidezo nayo igasabwa gutanga amazi mu burere bubangamiwe cyane mu mabombo rusangi. Abanyagihugu baho mu ntara ya Bujumbura izo ngingo barazikenguruka, ariko bakamenyesha ko mu byo basabwa harimo amananiza. Bati biragoye gukora isuku bamaze amezi n'amezi batabona amazi mu ibombo, nyabuna ngo leta yari ikwiye gukora ibishoboka byose ayo mazi akaboneka, nabo bagaheza bagahangana n'icyo kizo.
Yazide ziyotugarukira na cyane cyane turi mu buzima bubi ibi bintu twaberuka kera aha muri dogo jewe natanguye kubona twavome amazi yo kuvomera irengarenga amabomba ataraza ariko kugeza uno munsi twitwa ngo amabomba arahari n'ubundi ufite ikibazo cy'amazi kandi barashinze amapoto y'amabombo
nta kuntu nakubwo dushaka kubyirinda kandi nta handi hantu tuvoma tukoronka ni ukuvuga kujya turonka amazi meza nk'iyo byashitse muri komine Mugina ruguru aho bita komine Mugina urabona aha turi muri Rugombo muri santere Rugombo barinda gutora amakinga n'imodoka bakaza kugura ibido ijikirino bibiri cyangwa igihumbi n'amajana atanu abajeje muri revide zo tubirabye kuko n'ishyirahamwe ry'igihugu niko tubyumva sinzi ukuntu leta bubigenza kuko igaha abandi amazi natwe tukaronka tugira umuntu umwe n'igihugu wese agenda aronka amazi
kuri icyo kibazo cy'amazi gihanze abanyagihugu umushikiranganji wa mbere Nestor Ntawontuye imbere y'inama mpuzamateka na nshingamateka kuri uno wa kabiri yamenyesheje ko bariko barategura umugambi wo kugwiza amabombo rusange kurusha amabombo yo mu mazu na cyane cyane mu bibanza bihuriramwo abantu benshi kandi ko uwo mugambi watanguye yongeye ko bariko bakora n'amabombo rusange azana amazi avuye mu kuzimu kugira abanyagihugu baze bararonka aho bavoma
Arakoze Desire Hatungimana ikiza cakorera kiguma gitera mu gihugu cisubiriza ni kimwe mu bimenyetso byerekana ingene Burundi bukiri inyuma mu iterambere kuko iyo ndwara itegwa n'isuku rike iryo naryo rikunyugwa n'ubukene bw'amazi ibyo bishikirizwa n'ishyirahamwe Parsem gishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere rirama Faustin Ndikumana arirongoye ababazwa n'uko ikibazo cy'amazi kihari uno munsi cyari kubasharatorewe umuti yaba barongora igihugu bazi gutegura umugambi wa kazoza Faustin Ndikumana abona ko naho biri uko ubushikiranganji bwose bwegwa n'icyo kibazo bwari bukwiye kuvira hasi rimwe bugakorana kugira buhagarike icyo kiza kitari inkumbi mu gihugu cyose
mu bisanzwe iyo kiza akorera cyate mu gihugu cyarico cyose bifise insiguro nkazine kandi ucibona ngaha mu Burundi insiguro ya mbere abisigura ko muri ico gihugu ivyisuku biba atari kirenga nawe uravyumva kuko ni ingwara iva ku isuku rike ni ingwara bita maladie de Messar ingwara y'intoke zicafuye bica vyerekana n'ikindi kimenyetso y'igihugu kikiri inyuma mu majambere kitaratera imbere ariko hari igihugu gikenye ibiza vyakorera biri mu byo baraba kikigira ibiza vyakorera uravye rero nk'ibihugu bikigira ibiza vyakorera ku isi ntibikiri byinshi kubera tukiri muri uwo mugwi twari dukwiye kugira icyo twibajije kuko bica byerekana yuko muri icyo gihugu ibibazo by'amazi yaba ikihari mazi meza byerekana yuko ubuzi bwa sugumwe bukoreshwa atako bwifashe utusanga abantu bakituma mu bisanze ku mu nzuzi muraze naha mu Burundi ndetse bakituma ku mitumba mu nzuzi hakiye gacatara nikakunkengera ugasanga icyo bitari toilette publique gavuze bwasugume ku mabarabara ugasanga ntabwo hari abantu aho bafatiwe naho nyene ugasanga ni kibazo ikindi cyerekana ni kwerekana yuko ingene inzego zikorana coordination institutionnelle mu bisanzwe ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu ubw'amagara y'abantu ubw'amasoko ntanga guvu n'ibikorwa remezo ndonke ndeje mine n'amazi ubushikiranganji bw'ibidukikije aribwo burimi n'ubworozi n'ibidukikije bategeza gukorana kugira ibintu nk'ibyo ntibishike kuko ubw'intwari hagati y'abantu bari gukora mu ntwari ngene iby'isuku bimeze amagara y'abantu baraba ariko barahimiriza mu bijyanye n'ama infrastructure amazi meza mu gihugu ambironema y'amazi mabi ngenda atibatete ahingurwa kugira ntiyonone icyo bita retraitement des eaux ize n'iri micafu kugira kare ni mauvaise planification kutagira icyitegerezo cy'ingere ko amazi ko tuhaplanifye ibintu nko kubona plying n'amazi atera imbere sero igisagara yaheruka mu 1985 yari mu 1985 ku 2005 imyaka 20 kuva mu 2005 gushika ubu nta yindi play yabaye mu byo twatohoje none muri icyo gihe we wumva tudashobora guplanifye ikintu cya planification muri iki gihugu kibaho ibintu cya kwibaho ku munsi kandi undura abantu araba no mu bushikiranganji bwahora ari bwi kigacarita haribo no gutunganya imigambi planification nta ikirimwo kubona planification bayikura mu gihugu nk'icy'Urundi gikenye uriyumvira ingene bashaka gukora ibintu usanga ari guswatanisha n'ayo mavisiyo ugasanga nta na kimwe kirukira ja mu ngiro amaheraji ugasanga ntibamenye icyo azokora ntibamenye ikizimbere y'ikindi ibyo rero bigaca bikintu bita ibibazo n'ingene bikurikirana
kubona iki kiza kikivugwa mu Burundi ni kimwe mu bitema kinga abahinga mu bisata bitandukanye bakibaza ingene imbono y'igihugu cifashe mu 2040 gitunze mu 2060 izoshikwa ko hakivugwa indwara zivuye ku isuku rike ikimenyetso c'ubukene budasanzwe hariho bamwe bafatira mu kuvuga ko iyo mbona kazoza isa nk'indoto mu gihe igihugu coba kikirongowe n'abatware badashobora gutorera inyishu ikibazo c'amazi igihugu kikaganzwa umwanda Kino nga haduche dusozera kino kiganiro twariko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese bariko baradukurikira irindi sango ni mu ndwiza Pierre Gahungu na yuko ndakibashikiriza ndabifurije kuraranirwa naho utaha
cari kiganiro ku isoko
Pierre Gahungu arakenuye kuri ico kiganiro ku isoko mwaduteguriye no ngahaje cyo dusozerera amakuru twari twabateguriye kuri no wa gatatu reka jimire mwe mwese mwari mututeze yo mpishimire bagenzanje bafashije kwegeranya amakuru nko kumuyumvise ndabifurize kuroranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana